Nandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na hazo ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Mu nkambi ntabwo twemerewe gutora abatoye oya cyangwa ego, dusaba yuko bokumvikana kugira igihugu kigira amahoro kimere neza nk'ibindi bihugu.
Umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Mutenderi ni mu gihugu cya Tanzania, avuga icyo yipfuriza igihugu ciwe inyuma y'amatora ya kamarampaka aza kumenyekana ivyavuyemwo mu masaha atarenga atatu. Murabe hagufi ya maradiyo yanyu tubafitiye ibindi kuri iyo nkuru. Ako mbanze ndababwire muri make yuko inama yakomeza igira 20 itakibereye mu Burundi nkuko vyari vyateguwe mu itangazo rigufi ikomeza yashize ku rubuga rwayo rwa internet ku munsi wa gatanu. Umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko n'umanuko wavuze ko inama yayo ya 20 y'abakuru b'ibihugu bivugize yobereye mu Burundi izobera ku biro vyawo biri Rusaka muri Zambia, bubaye ubwira kabiri ikomeza isubiye ku ngingo yo gukoreshereza mu Burundi iyo nama yayo ya 20, naho kuri nonshuro atansiguro yatanze tumye iyo nama byari bitegekanije kwizobera ibujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu itakihabereye. Igihe komeza yisubira ko ku nshuro ya mbere mu mpera z'ukwezi k'indwi mu 2017, umunyamabanga mukuru w'umuryango Sindi Songwenya yandikiye Burundi asigura ko budafise ibyangombwa byo kwakira inama iri ku rwego rw'inama ihuza abakuru b'ibihugu bigize komeza. Bimwe mu byo Sindi Songwenya yatanze kwa karorero harimo amahoteli atari ku rugero rushemeye, imiduga ishobora kunguruza abakuru b'ibihugu hamwe no kwerekana ko bafise internet ifise umuvuduko ukwiye, ivyumba biramwo amaname bidakwije ibisabwa n'amategeko hadashize nyuma utuzu twa surwumwe. Mu kwezi kwa mbere ngo nyamurugendo arimo mu Burundi yarisubiye ko kuri iyo ngingo avuga ko bihindutse iyo nama igarukanye ubujumbura. Ico gihe yasiguye ko umurwi wari kurayitegura wasanze atacubuza Uburundi kwakira iyo nama. Ijwi rya Amerika kuva ku munsi wa gatandatu tucumva iyo nkuru twaragerageje kumenya ico Burundi burivuga ko Zefra Hamanira tunga rongo y'umurwi utunganya ibikorwa vy'inama zibera mu Burundi yatubwira ko atacafise kinini atubwira. Ivyo dushaka twobirondera kuri Twitter hiwe ahata kinini twahasanze husivyo ko yavuze ko imyiteguro iyo nama ikibandanya mu Burundi. Kuno amunga bategetse ni Brazzaville batangaza ko muri Brazil muri antunga bavuze ko igitigiri kitari gito c'ingenzi z'abanyafrika batabawe n'abarovye mu nzuzi zo mu buraruko bushira buseruko bw'ico gihugu nk'uko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP. Leta karere ka Marano muri Brazil imenyesha ko abanyafrika 25 baturuka muri Senegal, Nigeria, Guinea, Sierra Leone, Cape Verde hamwe n'abanya Brazil babiri bashikanye ku kivuko cha Brazil ari bo bashikanye ku kivuko cha Brazil ku munsi wa gatandatu. Ikinyamakuru J1 News Portal kimenyesha ko ubwabo ubwato bwarimwo izo ngenzi zarimwo bwasa n'ubwari bwatakaye. Ico kinyamakuru kikabandanya gisigura ko izo ngenzi zari zimaze indwi zitari nke muri urwo ruzi. Amatora muri Venezuela aho atitabiriwe cyane ejo ku munsi wa Mungu, hari matora atitabiriwe ashobora guha intsinzi perezida Nicolas Maduro ku kiringo cha kabiri cy'imyaka 6 nubwo atitabiriwe. Hari matora y'umukuru w'igihugu ntiyatitabiriye cyane n'abari mu migambwe itavuganwe n'umutegetsi. Iyo migambwe ivuga ko ayo matora ari ibirori byo kwimika umutegetsi w'igihugu atemewe mu makungu. Abanyevenezuela batemera ayo matora hagati mu gihugu bashikiwe n'abandi mu bihugu bitandukanye, basubikiwe n'abandi mu bihugu bitandukanye harimo n'abanyagihugu muri Nicaragua, Bolivia hamwe n'abagize imyerekano imbere n'amashinga mateka ya Amerika ahi Washington DC. Kuno wagumungu basavye amakungu yuko atoshigikira ayo matora. Radio ya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muyumva mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi naho mukatwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves 25, 31 na metero 41, 19 na 22. Turi kandi kuri Facebook address yacu ni VOA Radio yacu. Kuri internet ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. ikiganiro ni wanyu mu ntara tubahaye ikaze mukanya dusha duhera ku matora mu gihugu cyo Burundi
wanyu mu ntara wanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
wanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umujujeje gutegura amatora mu Burundi seni uvuga ko uza gushira habona ivyavuye mu matora kamarampaka y'ukuno wa kane bitarenze mu masaha atatu. Ni mu gihuru na niyamizero y'abarundi ruri mu bafashe ya mbere bigisha oya rumaze gutangaza ko rutaza kwemera ivyavuye muri ayo matora hagatongwa saha rongoye runa niyamizero y'abarundi asigura ko kamarampaka yaranzwe n'utunenge tutari duke tume muri utwo tunenge gwa satanga kwa karorero n'abanywanyi b'amizero y'abarundi batawe mu mvuto bahogwa kuba bavuze ko bazokwigisha oya mu gihe hari nabaterwa ubwoba ko baramutse batkotesheje miduga yabo maja kwigisha oya izo turigwa umushinga mateka gwasa ikindi yemeza nuko ku munsi witora bamwe mu banywanyi b'amizero y'abarundi bari ku ntonde z'abakurikirana amatora bazivanywe ko basubirizwa n'imbonera kure urugaruka rwegamye umugambwe uri ku butegetsi abandi birukanwa hari ko habera amatora mu gihe hari nabategetswe ivyo batora gwasa yemeje ko hari amaju ya oya yahindurwamo ego Prosper Ntagwami yavugira mu rugujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu seni arahakana ivyo vyagirije vya mizero y'abarundi turaza kwigaruka ko handi hato aho tubabwira n'ico agatongwasa avuga ku munyororo ariko arasabirwa nabo mu mugambwe FNL ari ku imbere yo kugaruka ku ico kiganiro agatongwasa yahaye ijwi rya Amerika tubanze tunyaruke mu tenderi twumve ico abarundi bahungiye muri iyo kambi bagona kuri ayo matora ya kamarampaka
Jewe ndi ngaha muri mwikambi ya Mutenderi muri zone ya kane ngaha mwikambi ntiture kuriwe gutora ariko turasaba ari mu Burundi abatoye oya canke yego bumvikane kugira ngo igihugu cyacu kironke amahoro kubera je nahunze mu 2015 kukubera ibijyanye n'iby'amatora rero turasaba kugira ngo bumvikane kugira igihugu cyacu kironke amahoro turabe natwe ko twogaruka mu gihugu cyacu
Bo no kuvuga jewe ndi hanze y'igihugu cyo Burundi sinakushoboye kuronka akajyo ko gushobora gutora ariko kandi biragoye kuko sinovuga ngo amatora yagenze uku nabi cyangwa yagenze neza ibyo nsina nta nibyo ngejwe mugabo amatwa nsumira ibica ku maradiyo no ku no kubindi no kuri andi mabwo no kubindi bimenyesha makuru twarabikurikiraniye agufi ikibonekeje nuko hirya no hino mu mpande zitandukanye bavuze yuko ayo matora atarakenewe hatari bwagere na cyane cyane nisunze ibyo inama nkuru y'abepiskopi y'i Burundi yavuze baravuze neza yuko kitari gihe cyiza cy'uko amatora aba kuri rya bwirizwa nshingiro ariko icyanezereye ijambo baherahereje ko bavuze bati Ali n'ibyaba iryo rishasha litowe mu mahoro n'umutekano bazogubye ibyo ni haba hatowe idahora bazoguma ibyo igikuru nuko b'amahoro natwe
rwa mu Burundi turabikurikirana bice mara radio atandukanye je mu radio ya ijwi rya Amerika vuze amatora bandaya mu Burundi nabyo turabikurikirana turebe ku ntu byogenda tukareko tukoronka amahoro mu gihugu cyacu cy'i Burundi ga mu nkambi ntabwo twemerewe gutora abatoye oya cyangwa ego dusaba yuko bokumvikana kugira igihugu kigira amahoro kimere neza nk'ibindi bihugu turasaba migambwe yose bizabivuye muri ayo matora ko byoba ko bokwemera turumva n'ikindi cya kabiri abantu bishwe kubera ayo matora turasaba yuko byogira ntibonke ntibakomeze bicana kurunka n'amahoro by'igihugu cyacu cy'u Burundi murazi yuko turimo turatahuka turimo turavuye no mu nkambi ariko byahagaze kubera ayo matora y'u Burundi twumva kandi barimo baricana dusaba yuko leta yoduha amahoro tugatahaha natwe muhira tugakora ibyacu turi mu mahoro ku Burundi bati
twarumvise yuko haraba abishwe turasaje leta y'u Burundi ikomeza umutekano kuko na asere yarahagaritse kutuzana gutahura impunzi rero igarukanye umutekano turashobora kuza imigambwe nawe yemera ibyavuye mwayo matora ya kamara mpaka kugira ngo natwe amahoro aboneke tuze
je ndi ngaha mu nkambi ya Mutenderi kuva mu mwaka wa 2015 aho nahunga bibanye n'ibintu by'ivurugu by'ubuhiri wacu mu Burundi byavuye ku matora rero dusaba yuko abarongozi b'imigambwe hamwe n'abarundi bakwemera bizova muri kamara mpaka kugira ntidusubire mu kahise kiretse dusaba amahoro gusa
icyo noshuri imbere kugira ngo abantu bagende kuba mu mahoro nuko abantu kwanza bakwicara hamwe bakavugana bahaganira intambamye zisanze igihugu cy'u Burundi bamaze kuganiriza intambamye zisanze igihugu cy'u Burundi bagatora umuti bari hamwe ko y'abantu bamaze kwitandukanya byose bibavimaze kononekara egome nuko boja hamwe bakaganira hama kia cyagiye gihanga igihugu bahagitorera umuti bari hamwe bose hamwe mu bumwe kugira ngo amahoro abe mu mutekano arame kandi n'abanyagihugu babe mu mahoro nuko atamuntu yoshobora kwinshira hejuru cyane akanka n'ibyiyumviro by'abandi ariko nuko bo kwicara hamwe nuko bohuza iyo migabo n'imigambi bose bari hamwe atakwigungira ko kuko igihugu kitubakwa n'umuntu umwe cubakwa n'abanyagihugu bose
inkuru zose zivugira Burundi turazikwirikirana nkuko bigenewe abatora amatora egwa oya ibyo by'amatora ya makamara maka turabikwirikirana dusaba ko bokumvikana kugira mu gihugu cyacu habe amahoro turabona ko turiko turahunguka ira shaka kwa bandi baguma bahunga kubera ibyo bamayo matora dusaba igihugu cyacu ko cobama mahoro kugira natwe tugende gukora ibyo amajambere mu gihugu cyacu
ajewe nk'umwajewe icyo njobora kuvuga kubijyanye n'ubuzima tubayemo hano mu nkambi ugerangiye n'ubwo twari tubayemo i Burundi twari tubayeho neza uretse ko intambara ariyo yatwononeye kaba ngombwa ko tuhunga igihugu cyacu tugaba turi impunzi muri kino gihugu cya Tanzania ubu rero twebwe tubayeho nabi nabi mu razama ubuzima nyine bwo mu buhungiro sinti bubandi bubabwiza ariko turashima uko nyene Imana yabishimye kuko iby'Imana iguhaye ubyakira uko nyene kuko umukozi w'Imana Yobu niwe yavuze ati ibyizi ntitwako amatwakiye ibyiza gusa mu minwe y'Imana ariko twako nibibi nabyo turakwiye kubyakira rero turashimye uko nyene kubijyanye n'ingene n'icokogwa kugira ngo i Burundi abantu bahabe mu mahoro n'umutekano ubwo mbere bwo nuko bajya batongoye bajya abanyapolitike bo kwicara hamwe bakaganira baka torera umuti w'ingorane zanze u Burundi cyanye ibihugu byacu bari hamwe ariko atagukumirana ingorane ziri muri bijya bihugu byacu nuko abategetsi bacu bafashe ubutegetsi badacyabashaka gusabikanya n'abandi na cyane cyane imigambwe myinshi bakayikumira no kuvuga utari mu mugambwe watsinze amatora ucukumi gucuba nk'ikivume ibyo kana byo si byiza kuko abantu bari hamwe bagira ingufu nicyo gituma ibihugu byinshi bakunda kuba intambara nuko batajya hamwe amoko yose imigambwe yose nicyo rero kisere cyo kugwa kugira ngo amahoro aboneke abantu babe mu mahoro nuko abarongozi bacu bajya hamwe bakicarana bakavugana ingorane zanze igihugu bazitoreye umuti rero abanyagihugu twoba amahoro
nuko rero abo banyagihugu b'abarundi bakungiye mu ikambi ya Mutenderi bari kuri mikro ya mugenzi wacu James Jovin mu gihugu cha Tanzania aho bariko baravuga ico bagona inyuma ya kamara mpaka yo ku munsi wa kane mu gisagara cha Bujumbura ho mu Burundi mu gihe barindiriye kumenya ivyavuye muri ayo matora bihava bitangazwa na Seni bamwe mu banyagihugu ba muri ico gisagara bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko amakinga ku mutekano wabo ari menshi kuko ashobora kuba bahorwa ivyumviro vyabo bivanye ko batoye oya ni mu gihurundi ruhande rwemeza kwa ya makenga yabo ataho afatiye rekatumvirize kuri mugenzi kuri mikro ya mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana
ubiravye ubwa mbere abarundi twaramaze kugira ubwoba tumaze kubona ibyakurikiye igihe nyine icubaye umukuru w'igihugu avuze uko agiye kwitoza hari mu 2015 turazi uko hakurikiye imvururu nyinshi abantu barahunga igihugu gushika nubuye batarahunguka haraba ubwicanyi butandukanye ego ubwicanyi burashobora kuba abantu bahogwa ivyumviro byabo urabona uko hazoba bamwe bazorondegwa bivanye naho batoye
abarundi turabavukanye bose kimwe gusana neza kuri twese ibyo byakahise kabikindengagiye nibaza yuko atacogarwa uko umwe wese birafite intumbero bimuha by'umuvukano no kwishiranamwo kugira ngo agire amahoro mu mutima wiwe no mu bubano wahatuye ndo bavuga ngo uwutsinzwe ntibatsindaho twese turi bamwe tuvuka ku mana imwe nibaza yuko twovyakira uko vyabaye atangorane zokurikira mu nyoma hama kimwe gusa umuntu agasaba abavukanye amahoro n'Imana ibisigaye Imana niyo byikorera
twagiye kuri tora ageze ngabo kubusaba abo hejuru yuko bodufasha bakaturabira uri natwe tuza turabaho mu buzima bworoshe urabona turi mu buzima bugoye no mwanya urabona kujya ni kibazo urabona twirirwa ku mbuga nta kazi dufise rero kutabaza abantu bo hejuru sabe ko bogira icyo badufasha
yewe irwiza shingire uko cyari rimeze ndari sangaho je nabona ko mengo cyari rimeze neza ukubera iki nabona ko bwa mbere byari bimeze neza ibintu byari bitunze neza ati nta police batwiruka ko nkuko mengo twebwe twivye nkuko mengo turi mu ntuze gusa mugaho kumbure naho bari hinduye bari hindure mugaho twatwege baturabira kongere naho bavuze ngo fashanyo dukeneye yego izo fashanyo naho zitoza mugaho twigabane tukaba dushoboye kugerageze basi ntacu baduha amahoro kumbure twe natenyere tumenye ko turi mu gihugu kugira ngo ntibagumye dukomeraho
ibigiriza shingiro bavuga ko bagira bahindure iritogwa cyangwa ridatogwa ugo nuko bagerageza kuryubahiriza kubahiriza abanyagihugu bose batavanguye icyo nababwira nuko ibibizo shingiro bigenge igihugu n'iyo ducanishamo ditogwa cyangwa ridatogwa ni kubaza ko tuguma turabarundi twese ni vyiza ko twonywana tukaguma turabarundi ntitumve ngo nakakwera toye oya cyangwa nakakwera toye yego ngo numwasi
hama iryo hinduka base ntacyo ibintu bigasha biguma bibandanya byiyongera ko byiyongera ko zera by'amakori tuguma turiza ndabana n'ubundi ko atashobora kwatugeze gusa mugatuge cyo twifuza dushaka ari hinduke natwe abarundi bamenye ko abarundi baduhe intuza amahoro
iryo bwirwa shingiro we yarabibonye uko byagize nyamba yaratoye uya je mbona yuko uwo muntu yokingirwa kugira ngo ibintu bigende neza aba bantu bapfa bazira ivyumviro byabo byohagarara bose n'abanyagihugu twese dusangiye uburundi niwo mpora ngo natoye uya canke niwo mpora ngo natoye ego ariko kimwe gusa ivyo bintu byohagarara kugira ngo ejo turonke ico bimuvuga demokrasi meze neza aho umunyagihugu isanzura abafise icyo avuga kubijyanye n'amategeko agenye igihugu na cyane cyane iryo bwizwa shingiro ko turazi uko ariho byose bishingiye
acanamo ntibocanamo uko iri bwizwa shingiro baba basanzwe bafite ibyo bapfa ibwirizo shingiro si byo abanyagihugu ducanamo no babwira nkajya jambo nyakwigendera incungu yo Burundi kwa Gasore yatubwira twese turabarundi basa nta kuvuga ngo hasinze ego cyane oya twese turabarundi kandi baza ko ari byo ragi twasigiwe na nyakwigendera incungu yo Burundi preseri rwa Gasore tuma dushwana sutaye ducana mu skweri bwirizo shingiro nuko mu mitima y'abarundi byari kuba bisanzwe gusa ibyo bwirizo shingiro je no bona ni rigere bishira ahagaragara ibyari mu mitima ya kuko sibyo byari gutuma ducanamo cyane dusubiranamo kuko ni ibintu biri kubiba ku mugaragaro ni ibintu leta yahaye umwanya abatavuga rumwe bari yamamaza baravuga bati torawe abandi tora yego rero urumva si ibintu byoza biducanisha mu bwo
tukiri ku matora kamarampaka mu Burundi umushinga mateka agatongwa saramutswa urunani ya mizero y'abarundi akana ivyo yagirizwa n'umugambwe FNL umwagiriza ico yise ubutozi matora ya kamarampaka mu kiganiro na mugenzi wacu Edigwema agatongwa yatanguye amubwira insiguro aho icifuzo ca Jacques Bigirimana ayoboye FNL cokorwa akwiriye umunyururu dusuye dutega amatwi ikiganiro ca gatongwa na Edigwema
ubwa mbere na mbere hoho nibaza yuko abo bantu n'abantu basahira inda zabo icyo bakora ni kugenda bavuga nabi rwasa kugira barabe yuko boronka utwo babaterera nta cyaha nakoze kuvuga nti oya kwihinyanyirwa by'ubwirizwa shingiro byemewe n'amategeko bitekanije n'amategeko kugira ngo uvuge ngo umuntu ngo ufunga mbega babaye abacamanza babaye ubutungane babaye ministeri publike babaye iki ariko kandi ibyo ndazi ko babivuga ari byo batumwe kugira ngo batere ubwoba mugabo nta cyaha na kimwe jiwe nagira muri ibyo kubujo leijo tera kwa atahuri shingi ye na chori mpudu nani labo ninu kui maramaza kubugi minu mivyo
Bwana Gatorwa sa kumunsi wejo nibwo twumva ko komisiyo y'igihugu y'amatora aribwo izashyira hagaragara ibyavuye muri aya matora ariko ukurikije imibare y'agateganyo yasohotse wabyakiriye
ibiharuro by'agateganyo bavuga ni biharuro ubona yuko birimo amahinyu menshi bivanye n'ukuntu itora ubwaryo ryagenze Nacho gituma twavuze yuko twe tubona yuko bitari byo namba dusaba yuko ahubwo bisubiramo itora igasubirwamo rikubahiriza uko amategeko avuga kuko habaye ibintu binyuranye n'amategeko byinshi cyane
Hari abashobora kuvuga ngo ibyo ni ibisanzwe iyo umuntu yatsinzwe nta kindi avuga usibye kuvuga ko habayemo amahinyu cyangwa se utunenge tumwe na tumwe
kandi ari ibintu bigaragara none ubwo wewe wakora itora uvuga yuko abahagararira amatora bagwiza ko babahari bamwe bakirukanwa hageze guharura hagaharura bamwe abandi bakirukanwa abantu bagatega ubwoba noneho inyuma yaho nabantu bakaba bari gukurikiranwa ngo batoye oya ngocanye ngo bagiye muri meeting za oya ibyo wose igura yuko ari ukuri kurimo ukuhe muri byo bitigiri wabagomba gutanga
hanyuma se mwebwe nkihuriro ryanyu komisiyo nimara gutangaza ibyavuye muri ayo matora ikemeza imibare y'agateganyo murakuriki
turafite uburenganzira bwo kwitwara twisunze ibwirizwa rigiye nk'amatora ishashenye dushobora gukora
ikindi waruvuze nuko hari bamwe mu banywanyi banyu batoye cyangwa se bigishije gutora oya barimo kwibasirwa icyo kibazo kirahari
kirahari cyane izaya za rumonge muri za bubanza n'ahandi hijya no hino abantu bari gukubitwaho byo nimbonera kure n'abatware ku mitumba n'ahandi bahigwa n'abapolisi eka ibintu biri kuba muri bundo Burundi biteye agahinda biteye n'isoni
Hari namakuru atugeraho ko hari bamwe mu bayobozi muri iryo huriro ryanyu bashobora kuba barahunze igihugu ayo makuru niyo
Bo ayo makuru yawo barahunze igihugu ntayo ndaronka mugabo ko hari abari guturatura batakirara mu ngo baraba hijya no hino mu bihuru canke basembera bakindaronka basubira hariya ibyo turabizi birahari
Wowe se hari ikibazo ufite ku mutekano wawe Bwana Rwasa
Kena kibazo ufise ariko kandi ndagifise kuko mujya abanje bari guturatura naje wumva ko kibazo kiba kiba kindaba nta murundi numwe akwiye guhamwa ngo nukubera yavuze oya n'uburenganzira urumva ahubwo akamwana wa mama na mpinga yanje karateye agahinda nta muntu akwiza gukurikira ngo kubera ibyiyumviro byiwe nimba twemera ko turi muri demokarasi atari uko naho nibemere yuko turi mu ntwaro y'agacingizo noneho rero umwe wese yumve yuko iyo menye uko byifatamo ariko ubundi nimba twemera ko ari intwaro ya demokarasi twemera ibyiyumviro bitandukanye kuki umuntu yozira ngo yaragiye muri mitingi kuko umuntu yozira ngo yaratoye oya kuki abantu bokwigwa baraperezwa mu gipolisi n'ahandi no mu gisirikare ngo oya ngo zungu abo baratoye oya ngo nibame ngo maka bamenyekanye bamenyekana kubera igikwa uburenganzira bw'umuntu gutora yego cyangwa oya
Agatorwa sa umuyobozi wihuriro amizero y'abarundi ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha iradijwe rya America
murakoze namwe ku kanya mandije
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cha kabice kiganiro iwanyu mu ntara umuryango wa Afrika y'ubuseruko wamaze magabo kugira ngo ukinge ingwara ya Ebola ntinjire mu bihugu bigize uwo muryango ni mu gihe iyo ngwara imaze guhitana 26 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibindi tribes umenyesha makuru wacu Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Umujyango wa Afrika y'ubuseruko watangaje ko wafashe ingingo ruhasha kugira ngo ukinge ingwara ya Ebola itari inkombe mu bihugu bitandatu bigize uwo mujyango muri zo ngingo harimo kugenzura ku rwego rwo hejuru abantu bose bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igihugu kimaze kubonekamwo iyo ngwara kubapimira ku mipaka yose hamwe n'ibibuga by'indege mu kuraba ko ari ufise ikimenyetso na kimwe cy'iyo ngwara gutegura abaganga karuhariwe bashobora gutabara igihe hogira uwogaragaza ibimenyetso byo ngwara kugira abanyagihugu ko hari kiza kiri kwirembo n'ibindi. Izo ngingo zose zafatiwe mu bihugu bigize uwo muryango. Uwo muryango uhamagariye kandi abanyagihugu bose kuwo kwikeka ko afise iyo ngwara yoca yihutira ku bitaro bimwegereye kugira ngo akingigwe hakiri kare. Mu itangazo washize ahabona uwo muryango wibukije bimwe mu bimenyetso biranga iyo ngwara ya Ebola, navyo no kugira umucangwa mwinshi atacuvuye ko kubabara mu ngingo, kumene ku mutwe bikabije, kubabara mu muhogo no mu gikiriza, ibyo bikajana no kudahwa, gucibwamwo, kuvumwona n'ibindi nk'umwanda mukuru urimo amaraso. Yamara uwo muryango umenyesha ko gushika ubu atamuntu n'umwe araboneka ko agwa iyo ngwara ya Ebola mu karere kose. Ibiro bikuru by'uwo muryango bisigura ko byameze magabo kubera ku irembo ry'umuryango iyo ngwara imaze kuhibonekeza. Aho naho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu bumaze kwemeza ko abantu 19 bamaze guhitanwa n'uwo mugera wa Ebola. Abarenga 390 nabo byikekwa ko boba barafashwe n'iyo ngwara gushika ku itariki 16 z'uku kwezi. Ibihugu bitano kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bihana urubibe n'ico gihugu kirimwo Ebola. Ivyo navyo no Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya. Igihugu ca Sudan y'Epfo co nyene nico kidakora nako na Congo. Aho niho uwo muryango ufatira mu kuvuga ko utabereye maso iyo ngwara ya Ebola ishobora kwiha inkumbi. Mu myaka iheze uwo mugera warigeze kwinjira mu karere buzananye mu gihugu c'u Buganda. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko uvuga ko kuva icyo gihe hacyo yategurwa abaganga karuhariwe bagera ku 500 kugira ngo batabare hakiri kare. Abo baranatabaye mu bihugu by'uburengero bwa Afrika mu mwaka w'ibihumbi 2014, aho iyo ngwara ya Ebola yahitana abantu bagera ku 11,000 ku 30,000 byari byanduye. Abahinga mu by'ubuganga bavuga ko ingwara ya Ebola itegwa no mugera uturuka ku bikoko ukandukira abantu. Agakoko kitwa agahungarema niko kazwi ko kabika cane uwo mugera wandukira iyo umuntu akoze kwamaze kwandura iyo ngwara. Ni indwara ishobora kwandukira abantu benshi mu mwanya muto kandi igica n'ingoga iyo umuntu adatabawe n'abaganga. Akenshi ikunze no guhitana abaganga bariko bitaho abagwayi. Ibice 50% by'abanduye iyo ngwara bashobora kwitaba Imana. Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika.
Pierre Claver ni inkuru harakoze na kuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno musa. Ariko imbere yuko duhana gahindukira no yibutsa ko murugujeje gutegura amatora mu Burundi seni uvuga kuza gushira habona ivyavuye matora kamara mpaka yo kunwa kane bitarenze mu masaha 3 ni mugihe runane ya mizero y'abarundi rimu bafashe ya mbere bigisha oya rumaze gutangaza ko rutemera ibiza kuva muri ayo matora. Agatongo asaha rungoye runane ya mizero y'abarundi asigura ko kamara mpaka yaranzwe n'utunenge tutari iduke. Twaza rero kubikurikiranira hagufi. Ariko rero ari nkamwe iryo bwizwa nshingiro rihinyanyuye ryoramuka gemejwe nibiki bizohindurwa muri iryo. Ivya mbere nuko mwumiye ku mukandida wese ashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu abwizwa kuzoba arenze imyaka 35. Iryo bwizwa nshingiro ryahura ryavuga ko abwirizwa kuba arenze 40. Ibingo by'umukuru w'igihugu bizoguma ari 2 ariko bivanwe ku myaka 5 bishyirwe ku myaka 7. Kwa gatatu ibanza bikomakomeye muri leta harimo ico umukuru w'igihugu bizoramutswa umurundi yatigeza agira ubundi bwene gihugu. Iyindi ngingo irimo mu bizohinyanyurwa nuko intebe y'icegera ca kabiri ico umukuru w'igihugu izovanwaho isubizwe n'iyo umushikiranganji wa mbere azoba jejwe ibikorwa vya leta vyose. Umushikiranganji azotogwa n'umukuru w'igihugu. Utundi turi mu bizohinyanyurwa nuko ingingo itomora kwicegera cyo mukuru w'igihugu abwirizwa kuva mu bwoko n'umugambwe bitandukanye n'ivyo mukuru w'igihugu nayo izohindurwa. Ivyo bwoko n'umugambwe ntibizoba bikibereye intambamyi w'umukuru w'igihugu yagumwe ngo amubere icegera. Hari kandi n'indi ngingo ivuga ko ibwirizwa nshingiro rishasha itomora kwina amashinga amateka na nkinguza amateka ataburenganzira bizoba bigifise bwo gukombora umukuru w'igihugu naho yokora amakosa akomeye arimo ugusesagura amatungo ya leta kugira ibiturire n'ibindi. Akandi gace kazohindurwa na gace kavuga ko umurundi wese abwirizwa kuburanishirizwa mu gihugu ciwe naho yoba yakoze ivyaha sentare zo hanze zifise uburenganzira bwo kuburanishiriza ko abarundi. makoze nchuti bakunze kutwumviriza yari Diane Nahazwe Fasil Gebehu yegeranije amajwi na engineer Lina twese tuyifurize kugira indwi nziza mu banyu no mu vyanyu muze kuba ku maradio gira mumvirize ivyavuye mu matora kamara mpaka referendum mu gihugu c'u Burundi
Kukiri tina, suvira kukiri teka, ni teka, ni yo.